This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turatangurira ku makuru, inyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro kira. Mu gice kira kabiri ntimutangwe na cya kiganiro cy'umuziki mukunda cyane kiza kurangira isaha 12 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri sanze ku radio Ijwi rya Amerika. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa hijya no hino ku isi.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riratangaza ko umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya Ebola umaze kurenga 4,000. Icyegeranyo OMS yarayisohoye kigaragaza ko abantu 433 bamaze kwicwa na Ebola, mu gihe abandi 8,400 barwaye iyo ndwara mu bihugu birindwi. Ibihugu bya Liberia, Guinea na Sierra Leone nibyo bifite abaturage benshi bamaze guhitanwa n'iyo ndwara. Abandi 8 bapfiriye mu gihugu cya Nigeria, undi umwe akaba yaraguye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho umuryango w'abibumbye warayutangaje ko umaze kwakira 1/4 gusa cy'inkunga ingana na miliyari imwe y'amadolari ibihugu n'imiryango byawemereye kugira ngo uhangane n'icyorezo cya Ebola. Samantha Power, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo muryango, yahamagariye ibihugu n'imiryango gutanga inkunga. Malala Yousafzai, umukobwa w'imyaka 17 wo muri Pakistan wamenyekanye cyane mu guharanira uburezi bw'umwana w'umukobwa, yabaye umuntu wa mbere muto uhawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel cy'umwaka w'2014. Iki gihembo yagisangiye n'umuhindi Kailash Satyarthi, nawe ukora akazi ko guharanira uburenganzira bw'abana. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma yo kumenya amakuru yo ko yatsindiye Nobel, Malala yavuze ko icyo gihembo agituye abana bose batuye isi batagira kivugira. Muri presidansi ya Amerika, Perezida Barack Obama yavuze ko ubutwari bwa Malala bukomeje guha icyizere n'imbaraga abantu benshi batuye isi. Malala yamenyekanye cyane ubwo umutwe w'abatalibani wagerageje kumwica kubera amagambo ye yo guharanira ko umwana w'umukobwa muri Pakistani abona uburenganzira bwo kwiga. Satyarthi w'imyaka 60 amaze hafi icyakabiri cy'imyaka afite nawe aharanira uburenganzira bw'umwana, abaye umuhinde wa mbere utsindiye igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ubuzima bwa Kim Jong-un, umuyobozi wa Korea ya Ruguru, bukomeje kuba mayobera. Ubu hakaba harimo kuvugwa byinshi birimo guteza urujijo. Kuri uyu wa gatanu, uyu muyobozi ntiyagaragaye mu birori byo kwizihiza imwe mu minsi mikuru ikomeye y'icyo gihugu kigendera ku matwara ya gikomuniste. Nta muntu uherutse guca iryera uwo muyobozi Jong-un w'imyaka 31. Aheruka kuboneka mu gitaramo cyabaye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9. Ibi bikaba byaratumye abantu batangira kuvuga ko yaba afite uburwayi bukomeye cyangwa ko yaba yarashizwe ku ruhande na kudeta. Itangazamakuru rya Leta ubusanzwe risa n'irimenyekanisha buri munsi ibikorwa by'uyu muyobozi wa Korea ya Ruguru, nta makuru ririmo gutanga uretse kuvuga ko yaba afite ububabare. Abasesengura ibintu bari bamwiteze kuri uyu wa gatanu mu birori by'isabukuru y'imyaka 69 ishize ishyaka riri ku buyobozi rishinzwe. Mu myaka 2 ishize Bwana Kim yizihije iyo sabukuru ajya aho imirambo wa se Kim Jong-il n'uwa sekuru Kim Il-sung iruhukiye. Mu kwezi kwa 7, Kim yagaragaye acumbagira ubwo yari mu birori byo kwibuka imyaka 20 y'urupfu rwa sekuru. Itangazamakuru ryo muri Korea y'Epfo ryigeze kwandika ko Kim ashobora kuba arwaye indwara ifatira mu ngingo bita gout. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ministeri y'ubutabera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umuhungu wa Perezida Teodoro Nguema Obiang wa Guinea Equatorial yemeye gusubiza imitungo ifite agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari yaguze muri Amerika akoresheje amafaranga yasahuye igihugu cye.
Turashimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'aca kiganiro cy'urwarukakira dutegurirwa n'abagenzi bacu bari i Bujumbura mu Burundi.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Itunganywa ry'amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu rifasha mu kuyabungabunga. Ikigo mpuzamakungu kirabi z'amasoko ku isi IGRAC gisaba ko atakoresha ku bice birenga 10% mu kiringa adacasubirizwa. Twasanze ko akatari gake amazi yo mu masoko ashashe mu kuzimu asesagurwa. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishure kaminuza ITH muri Hollande mu 2012 bwerekana ko miliyaridi 160 z'amametero y'ubwuzure avomeshwa ikirenga imirima canke ingomero z'ubwogero bw'ikizungu. Muri rusangi imicafu cyo kimwe n'ifumbire rikoreshwa mu burimyi bituma amazi y'imvura adashoka yinjira mu kuzimu canke ngo yimiminure. Inkurikizi ku masoko y'amazi ashashe mu kuzimu ni ukutisubiriza ku gihe no gutosekara, nk'uko Environment Research Letters, ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyanditse ku bijyanye n'ibidukikije kibivuga. Mu mwaka w'2012 Ubushinwa bwasanze ibice 57% by'amasoko ashashe mu kuzimu muri ico gihugu adatemba amazi meza. Imvo n'imirimo y'abantu itandukanye iberaho yegereye. Amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu arashobora gukingirwa. Akarorero n'amahegitari 170 y'ibiti mu bica herereyemwo byo mu Faransa byakozwe n'ishyirahamwe AEV yitaho ibibanza by'akayaga muri ico gihugu. Akunguko nuko muri kino gihe abanyagihugu barenga ku 750 babandanya bikora ku mazi meza ava muri ayo masoko ashashe mu kuzimu. Ukumvikana mu bijanye no kuyakingira no kuyatunganya neza ni nkenegwa hagati y'abayasangiye. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye no gutunganya amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu hamwe no kuyakingira. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ya Gitega mu ntara ya Gitega. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati: uruhara rwacu rwo buruhe mu gukingira amasoko y'amazi? Ngizi nyishu bamuha.
Iyo abantu bashoboye gutera ibiti kenshi ushaje usanga narya kindagurika gy'ibihe by'imvura bibandanya bigenda neza, ugasanga tubandanyije turonka imvura.
Ko gusesa nkabijya bintu by'ibitoro biva mu mamodoka tukareka kuyasesa ahantu hari isoko ry'amazi.
Nibaza ko umwe gwa journaliste mugahimiriza ko ari bihugenda kogera mu nzuzi,
kandi nkano bayikora muri domaine karabukuntu bahimiriza abantu batadosa ku kanya kuko babo bimenye.
Tukareka kubonana amazi buri mwanya.
Ahubwo n'abajijwe amasoko boza baratubwira ati mugire gutya kugira dukingira amazi yacu.
Amazi ava kwirobina ry'amazi mabi bakaraba inyana ayo mazi ashobora kukingira.
Abatanga amazi bakayatanga bayugara mu gihe umuntu atari ko aravoma.
Ukumijira amazi imirima ni kimwe mu bituma tuyaziganya ku bice 30% ugereranije no kugomororera imigende mu ndimo mu gihe tuvomera. Byongeye ugusubira gukoresha amazi yakoze mu bindi ni kimwe mu byunganira ukwisubiriza kw'amasoko y'amazi yo mu kuzimu nk'uko ikigo International Water Management Institute kirabibijanye n'itunganywa ry'amazi cyo muri Afrika y'Uburengero kibivuga. Twasanze ko kwimburira mu bigega amazi mu bihe by'urushana bigabanya ikoreshwa rya cyane rya yava mu masoko ashashe mu kuzimu nk'uko igisata kikurikirana ibijanye n'ingomero nini Commission Internationale des Grands Barrages kivyerekana. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gutunganya hamwe no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu, tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu makomine ya Gitega na Makebuko. Diane, ijambo ni gwa.
Urakoze Joseline kumijambo. Inyongetera mu kuzimu ry'ibitoro byo mu bubiko bwa leta mu ntara ya Gitega izokonona atankeka ibigega by'amazi ashashe mu kuzimu mu karere ko ku mutumba wa Nyanzari. Igisata kijejwe iby'ibihe n'amazi ijebu cemeza ko ikigega cy'Inyanzari aricyo cyagutse gusumba ikiri Simba muri komine Makebuko. Byongeye ibyo bigega uko ari bibiri nibyo bigaburira amazi abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega. Nishiramwe Sodeko ritonora rikongera rikanagurisha ikawa rikwiye kuhagabira bivuye ku mavuta rikoresha mukoza ivyuma vyaryo. François Ndabahagamye n'umuhanunzi mu gisata cyo gukingira ibidukikije INCN.
Murabona yuko Sodeko ifise imashini barazoza bakagira bijya bintu bitango hydrodressage biragira ibisigari ivyo bisigarira bikaca bitemara n'amazi kugira ngo ivyo bisigarira vy'amavuta bije mu kuzimu nuko binywana cyane n'amazi.
Tumenyeshe ko urugero rwa metero kibere 170 mu kigega cy'Inyanzari hamwe na metero kibere 30 yo mu Cisimba ari ishirahamwe Regideso ridekuriwe kuvoma mu kiringo c'isaha imwe kugira ngo ntahere n'ingoga ku bwa Desire Miburo akurikirana ibyo gupima amazi yo mu kuzimu mu ishyirahamwe Ijebu. Naho biruko ugukingira ibyo bigega bisaba ugukorana n'abanyagihugu. Igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka mu ntara ya Gitega kibahimiriza ngo bimbe ibinogo basukamwe amazi bakoresheje mu mihani wabo. Ivyo bituma ayasheshe mu kuzimu yiyongera gusumba guca imifurege nk'uko OPP1 Roger Nayishakiye atwara ico gipolisi mu ntara ya Gitega avyemeza. Abajejwe intwaro ku ruhande rwabo basabwa gukorana n'abanyagihugu mu gukinga inkukura mu gutera ibiti mu ndimiro no guca imikobeko. Nk'uko twavyiboneye indimiro zimwe zimwe zirakingiye ariko atari ku rugero rushemeye. Ubukene bw'abanyagihugu cyo kimwe n'ubumenyi buke bituma batitaho gukingira ibidukikije. Twumvirize Masumbuko Alphonse umunyagihugu afyatura amatafari ku mutumba Rubanga muri komine Gitega.
Nk'ibikorwa vy'amatafari bikoramwo abantu bato bato atacu birengeje na cane cane nk'abananiwe n'amashuri nta bumenyi bazi bw'ivyerekeye ibidukikije.
Muri kino gihe abanyagihugu bo mu gisagara cha Gitega ntibama baronsa amazi atangwa na Regideso buri munsi. Abanyagihugu bo muri Yoba imwe mu makartie agize ico gisagara bemeza ko n'iminsi itatu ishobora guhera haraheze ikiringo cy'umwaka. Twasanze ko ikena ry'amazi rituma azimba gushika ku 300 ku maritiro 20 iyo bayaguze kubashoboye kuyibikira ku bwa Claudine Nkurunziza aba kuri Ruvyironza muri yo quartier. Uko ibintu biri byunyugwa nuko abakozi bo mu nzu batamara igihe mu ngo kugutinya kwama bavomye inyuma y'urugo nkuko Eric Ndayisaba umunyagihugu aba muri yo quartier abivuga. Byongeye bibateranya n'abashebuja kuko badatunganya akazi bivanye nuko babanza kuvoma kure nkuko uyo munyagihugu abivuga. Ukongerereza umushahara cyo kimwe no kugura amazi na ntaryo bitwara uburyo bwinshi imiryango. Abategetsi bo muri ako karere bemeza ko indwara zivuye kwikena ry'amazi nk'inzoka n'amacinya zimaze kwibonekeza. Twumvirize Prosper Rubera Intwari umukuru wa quartier Yoba mu gisagara cya Gitega.
Hari indwara zitera inzoka ugasanga abantu baragwara amacinya baragwara indwara zijanye n'imicafu kubera iryo kena ry'amazi.
Muri kino gihe urugero rw'amazi ari mu kigega cyo mu kuzimu ku mutumba wa Nyanzari gwaragabanutse ku metero 15 haraheze imyaka hafi 6. Imvo nihindagurika ry'ibihe cyo kimwe niyongerekana ry'abakenera amazi mu gisagara cya Gitega ku bw'igisata Ijebu kijejwe iby'ibihe n'amazi cyo kimwe n'ishyirahamwe Regideso. Regidezo ribonako ibindi vyigwa vyokogwa kugira ngo haboneke ibindi bibanza byo kwimbamwa amazi nkuko Jean-Claude Manirakiza aserukira iryo shirahamwe mu karere k'ubuseruko abibona ugukingira ayo mazi byofatira kukugera ayo Regidezo ipompa mu kuzimu mu gihe ari menshi kugira ngo ntasesagugwe n'abanyagihugu ishyirahamwe Regidezo ubwaryo cyemeza ko rigurira amatongo abanyagihugu aho rifise amatororokanirizo y'amazi no kwakingira twumvirize Jean-Claude Manirakiza ajejwe akarere ko mu buseruko mu ishyirahamwe Regidezo
turatangira imizibukiro kuhantu tubona hashoboka canke hakenewe kugira ngo dukingire ayo mazi aho rero niho duza tugatera ivyo vyatsi n'ivyo biti
tumenyeshe ko ibice 70% vy'amazi akoreshwa mu gisagara ca Gitega arayava mu bigega bishashe mu kuzimu mu gihayandi ava mu masoko
Inyubako zidakurikije amategeko y'ibisagara mu bijanye n'ibidukikije zonona amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu kukaba nkako byongerereza imicafu y'iby'abantu bakoresha harimo n'imyanda abanyagihugu bwabo barashoboye gufasha mu bijanye no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu mu gihugu cya Senegal itunganywa ry'imikobeko y'ibyatsi ryatumye amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu yisubiriza ku bice 70% ku bwifashanyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ISEA rigwanya inkukura ibikorwa bimwe bimwe nko guca ibiti by'amakara ugukura ibumba cyangwa kwimba amabuye y'agaciro byo kwisunga amategeko agenga ibidukikije ibyo byoca mu gusubiriza ibiti byaciwe no kuzibira ibinogo byimbwe amareta ubwayo yoshigikira amashyirahamwe yishinze ivyubahirizwa ry'ibidukikije mu kongerereza uburyo bukoreshwa mu bijanye n'amazi n'ibidukikije kugira ngo twumve neza ibijanye no gutunganya amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu hamwe no kuyakingira tega amatwi kiyago twagiranye na buramatari w'intara ya Gitega Sylvestre Sindayihebura aganira na mugenzi Ange Diane Ndonse
buramatari w'intara ya Gitega ndabahaye mwaramutse
yego natwe turabaramukije
mukorana n'abanyagihugu gute mu gukingira amasoko y'amazi na cane cane ari mu kuzimu
tubahimiriza yuko nuko buca imiserege haruguru yaho bamaze kutora iyo soko ariko barayikoresha kugira ngo amazi mbwe cy'imvura iyo miserege baciye ya nkukura amahugu amazi acagoma mu iyo miserege kumbure agace yongereza n'umurindi wayo ikindi nacyo tudukora nuko tubabwiye uko nabone bogerageza kwatera ibiti kuri nkukura ashobora konona
hari hapa fundi bindimo by'ukuri bakwiye bafasha abanyagihugu guca iyo mikobeko canke babereka nyene bashobora gutera nyene n'ibiti
mu makomine nka yose abagoronome bariho Mwanukano kumazone, hakaba rero n'abagoronome twita moniteur agricole ku rwego rw'imitumba. Ku rwego rwa commune hari icyo bita ujejwe amazi régie communale d'eau. N'umuntu akorana na commune akora icyo gikorwa kandi ari cyo nyine akahembegwa. Uyu rero niwe rero yacakorana n'aba bantu bose.
Buramatari w'intara ya Gitegaanda bakengurukiye.
Turabakengurukiye nawe.
Arakoze Diane Ndonse kurayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira mate gato ukumviriza kano karirimbo kavuga gati amazi n'ubuzima
kuramo majambo dushira mu bikorwa tukingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima kuramo majambo dushira mu bikorwa tukingire amazi kuko amazi n'ubuzima sabato sabakuru abakuze n'abana amazi n'ubuzima twese iryo jambo twararifashe nk'ama nk'igisabisho arikubwiye kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu n'ukuri n'ukuri uhebu ubwira uti nyabuna nyabuna murakwiye inyigisho aho hose tubirengako tubizi amasoko agakama inzuzi zigakama ibiyaga bikuma ahubwo sigaho nagahomera buntwa babijejwe nabo kamengo ntabyo babona
guma binumiye natwe tukaje
twibutse abari ko baratwumviriza ku kiganiro arikira cyidu rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga kubijanye no gutunganya hamwe no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu. Gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Ubu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Kavuga ngo biti bituma twamana amazi bigenda gute?
Mazi yuko ibiti bikwega imvura iyo iguye ikagwa neza amazi yinjira kinjira mu isi likajanya ne muri ya masoko amasaso ya amazi akagwirirana.
Mbaza ndakwishura.
Kulima mwonga no kunisha amazi yo mukuzima
iyo iyo nzunza atangora nifise canka ikchokiyaga nibaza yuko iyo myonga itaza gukama amazi aguma yibika.
Mbaza ndakwishura.
Bega nta kuntu by'amirigoti amazi acamwo ziyangese zogira igaruka mbi ku bantu.
Hano mu gihugu cacu sinzi yuko hari vyingwa bimaze kwibonekeza yerekana ukuntu iyo miringoti yacu bayitunganya bayigirira isuku. Ariko nko mu bihugu biteye imbere bagezaho hariho ubwoko bw'imiringoti badakoresha kuko ibiyikoze bitsinzikaza amagara y'abantu. Imiringoti imwe imwe bivuye n'ibiyikoze bishobora gutera ingwara abantu.
Mbaza ndakwishura.
Ndakunze kubona mu bihe by'iki amazi yakunze gukena mu mpande zose naho byo babivana ku.
Muci rero kuko imvura itaba igwa kandi amasoko y'amazi abantu baguma bashishikara kuyakoresha. Urugero rw'amazi rero rudasubirizwa murumva yuko urugero rw'amazi rugenda ruragabanuka bishika hakoroshana no gukama. Ugasanga abantu barabuze amazi.
Rugamba rwa makinka yanje.
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Iki miti badushiramo muri jitezo. Yo bari basaba kwa muganga canke niyo basanzwe bonye n'afise.
Iyo miti ni imiti yemewe isuzumwe izwi n'ikigo ca Legidezo.
Mbaza ndakwishura.
Hari nabandi bavuga ati byiza ngo urateka amazi kugira ngo abe n'imicafu. Iki miti yo muri Legidezo isanzwe irimo byo bazita yo kuyateka canke
na muri Legidezo yuko bahimiriza abanyagihugu guteka amazi bakayateka neza. Iyo miti nivyo arakingira. Mariko bakavuga ati kugira natwe gaho tugeza twifashe kurushirizaho nimuteka ayo amazi neza mwayahishe neza mwayashingura ahantu hasukuye.
Mbaza ndakwishura.
Pe amazi ari mu kuzima arashobora kononekara.
Urashobora gusanga nk'abantu bacukura inzahabu canke amabuye akomakomeye usanga kirya kiringo bariko baracukura kugira bahashikire rya micafu ryavu ishobora kugumarira iratembagara muri iyo soko y'amazi amari kononekara. Ikindi kintu gishobora konona ayo mazi mu kuzimu nibyo bikoresho bariko barakoresha kugira bacukure bikaca biza konona n'ayo mazi ari ruhande ari mu kuzimu.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ndashaka kubabaza ko hariho itandukaniro rihari yajya amazi tugura azatekeye mu maplastike n'aya twivomera mu mabombo y'iwacu canke muri bijya bitogo bya rusengo.
Itandukaniro y'ayo mazi atatuvuze n'ukuntu bayasukura bakayakorera ibikenewe byose navyo nyene vyemeje kandi byashizweho na leta ukuntu ayo mazi ategezwe kuba atunganyije neza ngo amerere neza abanyagihugu.
Mbaza ndakwishura.
Leta irashobora kudufasha ikarondera ingingo zibuza nk'amahinguriro gushira ibintu by'imicafu mu mazi.
Imbere yo gushinga amashirahamwe nayo urerekana ukuntu iyo micafu izotabwa kugira ntisinzikaze amagara y'abanyagihugu.
Mbaza ndakwishura.
nagomba mbaze yuko ya mazi ya kamye nijije yuko yaje ko turashaka usanga mazi yera ko irya miti yabashizemo nijije ko umuntu usha ashoka yanwa mu gikombe
kuko umuntu atabazi neza byukuri ikintu vyagenze kugira basiwe bayarunka imiringoti yo banza kugurura agatenya gatoyi hama agafata ibara rya mazi umuntu wese azi
mbaza ndakwishura
isoko rizana amazi ngaha muri yoba twofata ko yoba yarakamye ko handi twumva kahari mbwa tukayabura muri yoba gusa
urashobora gusanga bwa mbere nk'imiringoti izana amazi muri quartier ya yoba ishobora kuba yarononekaye canke yaracikiye ahantu iryo soko bakuramwo amazi aza muri quartier ya yoba ishobora kuba yarakamye biva by'ukuri isoko ryayo rya mbere murumva yuko ibyo byose n'ibyugu tohoz hama mbere mukishikira imbere mukabaza kugira abashore gutora inyishu mushore kuronka amazi muri yes 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 ya
sebo arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati amazi n'ubuzima
Kingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima kura mu majambo dushire mu bikorwa Kingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima Sabato sabakuru abakuze n'abana amazi n'ubuzima twese
Luhi jambo, abanywanyi bacu. Umunywanyi yitwa Merikiade w'Imuyinga abaza ati "Nizi hangaruka zo kwisambanya nk'iyo umuntu ari muri dushe." Murakoze. Muganga Anita Munya, gira ico mwishuye uyu munywanyi wacu.
Ingaruka zo kwisambanya ziri mu buryo butandukanye. Byari bibonekeje ko abahungu aribo bagira ingorane kurusha abakobwa. Aho ushaho gusanga bagira ingorane zerekeye kwiyumvamo kurangura amabanga mpuzabitsina bivuye ko mu buto bwabo bagumye bisambanya buri mwanya buri mwanya. Hama n'ikindi nuko umuntu agira ahantu aho abona ko ibyo byonyine bimukwiriye adashobora kuryamana n'umukenyezi wiwe canke ashobora kugira ubugenzi n'umuntu ngo bushike kure ugasanga rero abo bantu nk'abo bama umengo baratinya bagatinya abakobwa bakaja mu kwinyegeza kuguma bonyene bategera abandi bantu kuko baramaze kuja muri ibyo bintu byo kuguma bisambanya buri mwanya buri mwanya
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye kwizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti umutwe w'umwe ntiwigira inama. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Sigaye yuko hamwe nk'umuntu umwe ariko arakora igikorwa cyo gikorwa kimugora kimusaba ingufu nyinshi gusumba yuko yoba gikoze ari beshi
bikubwiye iki
umuntu yoba ariko arakora nk'ahantu cyangwa ari ku rugendo akaba ari umwe bigashika akagira ingorane bisaba yuko baba bari babiri kugira ngo ugo rugendo ruranguke
bikubwiye iki
ufata ari nk'ikintu ariko ari yumvira akahumva mbere kikamubuza no kuronka itiro agacondira nk'umuntu bavugira hamwe akamubaza akamuhanura ati iki kintu umva cyogenda gute hamwe bakagitorera umuti bigaca bikunda
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro cyacu kira. Shimiye Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 940 460 kuri mikro
mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro kira. Ubu ni saha 12 zo mu gitondo I Bujumbura ni Kigali. Ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Mwaramutse shuti mwese muduteza amatwi muri iki gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika. Twibaza ko mwese mwaramutse amahoro. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho mutasha inshuti n'abagenzi kuri micro muri iki gitondo mukaba muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo. Ubutumwa dutanguriye ko nubwa Etienne Nitegeka. Yifuza indirimbo Danger ya Danny Vumbi ngushimishe abantu bose bakunda umuziki nyarwanda hamwe n'abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika yari Etienne Nitegeka.
Tangi ati mbafiti ijambo Huyo mujama ya kunda nyenumu baby wanyu Para miyongo za injuga zira mufata Aba duteye story Turago twa muri ghetto Hatu yungana ndabona hiye Sinamugo twa ni mufashe Turebe vie turebe na mere Na mge murayoka Murabona ko turi kumyako Mumudu sige mi mudu teza vanu Mumudu sige mi mudu teza vanu Nana wa mama Awara hova sugo twaru miwe tkifata kumunwa Kifata kumunwa Kifata kumunwa Na wati bindu ni danje Nana wa mama Bindu ni danje Saza ya ratero ya tumfangu subize Sinzi nibi byuvuzari kinyarwanda Agahugu katagiru mucho karachika None sekona menye icyo ushaka Mumisango urumva ko kuyu muryango Waguha umugeni Kuyoka kumyako ibyo ngibyo nibiki Ngwaba jama ngumu baby reka nje nashobewe Banoga nyiringa borwesa mihigu wa mainga Mube musubi iwanyu Musaze muvugi byo twumva
Nidanje
Nidanje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abara ho wasungo twarumiwe twifata kumutwa
Twarumiwe yo
Twifata kumutwa
Twarumiwe yo
Twifata kumutwa Na wati bindu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama Bindu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama
Sore na nona subira ni jambo Ataba vie turabazi mura badanje Twe twari agatigito muri igemu Tukiva kumachiki Dukora kubukaro Tugira swaga Dupofo kumana Nonu dukujeho Ngo tuje mukavumo Nizanduru Turaraburije Shumizange muze dutegite Maniga yange muze turyereke
Nidanje
Nidanje
Nana wa mama
Nana wa mama
Abara ho wasungo twarumiwe twifata kumutwa
Twarumiwe yo
Twifata kumutwa
Twarumiwe yo
Twifata kumutwa Na wati bindu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama Bindu nidanje
Turaraburije
Nana wa mama
Nidanje
Bindu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama Bindu ni danje
Turaraburije
Nana wa mama
Ni danje Nana wa mama Twarumiweyo Twarumiweyo Turaraburije
Turaraburije Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Uwundi ya twandikiye ni bavuga yabo Barnabe
nitwa Barnabe ndi mu Minazi mu karere ka Gakenye
ndashaka gususurukana na petit frère wanje witwa Crofas yiga muri kiye mama wanje ba mu mutara mu gatsibo cyuti yange bita majyambere dashi nabandi bana bose twiganye muri yave ndetse naho twiganye igoma ndetse n'umukobwa twiganye bitarine uwo muri Senegal nabo ngaho nashaka gususurukana na
ubifurije
indirimbo new fame ya Chris Brown afatanyije na Asha ndetse na Bikirosh
urakoze
murakoze namwe
ngiyi indirimbo New Flame yacuraranzwe na Chris Brown afatanyije na Usher wa Savage.
Baby, I'm a boss. I'm talking George Steinbrenner, Panamera, Yogi Berra, my two-seater, Derek Jeter. Got more stripes than all these heat. Baby, we ballin' in the Beamer. Collar on my polo, kisses on my necklace. All my diamonds watching, now my watch is getting jealous. Smoking on the in my autograph, LeBron's. Yeah, she told me I'm the one. That's when I only
want one time.
Ubandanya kumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Beatrice Sibomana.
Ndabaramukije akunzi b'iradio y'Ijwi ry'Amerika nitwa Beatrice Sibomana ndi mu ntara ya Tennessee muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba nifuza gususurukana n'umuryango wanjye uba muri Uganda. Nifuza kandi gutasha umuryango wa Macumi Pascal na Minane Nicola wa mu ntara ya Muyinga i Burundi. Abanagomba ndabahoze ku rupfu rw'umubyeyi wabo, ndabibutsa yuko umutama yashengeye n'icyubahiro nk'umudese. Hanyuma undi nifuza gutasha ni umuryango wa Emmanuel Nsabimana na Madamu Erodi baba muri Canada. Nifuza kandi gutasha umubyeyi Niyonsaba Sylvia undi Australia. Abanagomba ndamwibutsa yuko ndamushimira cyane ku neza yangiriye n'ukuntu yamfashije amubuza ko kidahora ari misozi yo kimara ni abishaka tuzosura guhura kandi nkamushimira ukuntu yafashije narangiza tasha ntifurije aba genzi bose aho bari muri za Uganda muri mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi yabifuriza weekend nziza abanajya ngo ndabasaba indirimbo yaririmbwe n'abakorari bakurikiye Yesu indirimbo yitwa Wiganya ibashimishe kandi ishimishe n'abakozi bose bari muri Ijwi ry'Amerika
turagushimiye Viateur ngiyindirimbo Wiganya y'umugwi abakurikiye Yesu wasavye
Yeah.
Ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika Bagirigomwa Emmanuel nawe nyene yaraduteye akamo.
Nitwa Emmanuel Bagirigomwa, nkabantuye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, nkaba nifuza gutashya abantu bo mu karere ka Rulindo cyane abasengera kuri ADEPR Paruwasi ya Shyoronzi, harimo Mzee Muhire abaririmbira muri korali ya kabiri yaho Munezero ndetse na korali ya mbere, bongera nkasuhuza abantu biga muri University of Rwanda College of Education bari muri internship, ndetse abandi bose banzi abatura indirimbo God Will Make a Way.
Turagushimiye Emmanuel ngiy'indirimbo God Will Make a Way yacuranzwe na Don Moen wa Savage.
Bless your name, to give you glory, honor and praises, to give you everything we are. Bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. And we give you glory, we give you honor, we give you our hearts and hands before you. We give you glory, oh yes, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord, oh yes we do. Seek your face, to gather in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your blessing. We give you glory, we give you glory, we give you all.
Ndanya gukurikirana ibiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Daddy King, mutegetsi ari Kigali mu Rwanda, yifuza kunezerwa n'abamenyeshamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika bose, inshuti n'abagenzi bari mu Minembwe LDC, barimo Professor James Petingabo, Dr. Adolphe, Papa Missionnaire, mbere na mbere na Cyuzuzo ko kumbo ari Bujumbura mu Burundi w'indirimbo Freedom ya Akon ibashimisha yari Daddy's King mutegetsi.
Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. See, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom.
So just to make it through, so I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. They're telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many in the ground. And we ain't gonna stop now.
Drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC twibaza ko ikiganiro cy'umuziki turiko turabashikiriza muri iki gitondo kiriko kibashimisha. Dukurikije ko ubutumwa bwa Kayiranga Jean-Claude.
Eh, murakoze cyane. Nitwa Jean-Claude Kayiranga, nka ndi kerere Kacyiru mu gihe Kigali. Aba nifuza gusuhuza abanyamakuru bose bakora ku Radio Sango Star. Aba nasuzaga papa na mama bari Kacyiru. Aba nasuzaga abakozi bose bakora muri Phoenix Metage. Abansuza cyane cyane abanyamakuru bahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoraga ku Isango Star, harimo Arisudi n'abagenzi be. Abansuza n'umwana nkunda cyane yitwa Clarisse, nkaba mbatuye indirimbo yitwa Battlefield ya Jaden Sparks. Murakoze cyane kandi namwe mbifurije ikiruhuko cyiza cya weekend. Murakoze
Jean-Claude. ngiyi ndirimbo Battlefield ya Jordan Sparks wasabye.
Don't try to explain your mind, I know what's happening here. One minute it's love and suddenly it's like a battlefield. One word turns into war. Why is it the smallest things that tear us down? My world's nothing when you're gone. I'm out here without a shield. Can't go back now. Both hands tied behind my back for nothing. Oh no, these times when we climb so fast to fall again. Why we gotta fall for it now? I never meant to stop.
America I Washington DC ubutumwa turangirije ko nubwa Bikorimana Ndibwami.
Niswa Bikorimana Ndibwami abantuye I Kigali aba nifuriza weekend nziza umuryango wanje umugore wanje n'umwana wanje aba kandi nifuriza weekend nziza abo dukorana bose aba kandi nifuriza weekend nziza abaturanye biwacu aho tuvuka cyangwa ari gitarama ahitwa Mukabagari bose nifuriza weekend nziza aba nifuriza kandi abo dusengana bose ku munsi w'isabato aba ngira ngo mbature indirimbo ya Korali Ambassadors of Korali yitwa Imirindi y'Uwiteka abasha kwumva bose bashimishe.
Urakoze
cyane namwe.
Ngiyi ndirimbo Imirindi y'Uwiteka ya Ambassadors of Christ wasabye akaba ari nayo turangirije ko mwakoze kudutega amatwi mugire umunsi mwiza mwese naho uta.
Yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati waremye isi nibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose patu mukungu guwisi ndiremera umuntu namuremye mukunze urutesha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye ariko kubwo kwifuza kw'amaso ye arangomera itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera